Hii ni Radio Ishwija Amerika. Radio Ijwi Amerika samira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika kaza mu makuru yacu yo kuri isaha. Leta y'u Burundi yatangaje icivuga catumye abarundi bane bari mu ba ari barongo ya mashirahamwe aranira agateka kazina muntu bahagarikwa ku munsi wa kane igihe bariko baje Kampala muri Uganda
bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bitango finance ma terrorism.
Uwani Martin ni interetse umushikiranganji uburundi ajeje umutekano n'intwaro yo hagati. Abarundi barenga 300 bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bari ahitwa Sange muri territoire ya Buvira bavuga ko impamvu bariko basaba ubuhungiro ari uko leta y'u Burundi yabambuye amatongo yabo bari basanzwe bari mamwo ari mu ntara za Cibitoke na Bubanza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umugenzuzi w'ikigega cha leta yasabye ko amafaranga igihugu cy'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'2008 ajanye n'icukugwa ry'ubutare. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye byagira umujani mu kanya gato. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, umugenzuzi w'ikigega cha leta yasavye ko amafaranga y'igihugu c'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari z'abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'2008 ajanye n'icukugwa ry'ubutare. Inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Timishimwe.
Raporo yabomwe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters uyu munsi wa gatanu ivuga ko nubwo ari amakuru akiganirwaho n'ibihugu byombi bitabujije Ubushinwa gukangarana. Ambasaderi wabwo muri Kongo yavuze ko yatunguwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta yumvikanisha ko ibari ibintu byo kurenganya Ubushinwa nta kuri kwabyo. Ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwagiye busubiramo kenshi amasezerano Kongo yagiye igirana n'Ubushinwa ku butegetsi bw'uwamubanjirije Joseph Kabila. Ibi bikaba byumvikana ko uyu munsi Kongo iramutse isabye andi mafaranga y'inyongera kuri Ubushinwa bushora muri Kongo ntacyaba gitangaje. Isosiyete mu Bushinwa yubaka imihanda ya gari ya moshi yemeye kubaka iyo mihanda muri Kongo n'ibitaro nayo igahabwa umugabane wa 68% mu gucukura amabuye y'agaciro arimo kobalite n'umuringa. Ambasade y'Ubushinwa yakomeje ivuga ko amasezerano yari yarakozwe mbere yari urugero rwiza rw'ubufatanye, hakiyongeraho ibyo Perezida Tshisekedi ubwo avuga ku mishinga ya Kongo abwira ibindi bihugu. Kugeza ubu abashoramari b'Abashinwa bari bamaze gutanga miliyoni zigera kuri 822 z'amadolari kuyo bemeye agera kuri miliyari 3. Ubu umugenzuzi w'imari ya leta yayongereye agera kuri miliyari 17.
Imyoneke mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku vy'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari ubitabiriye ariko ku buhinga bwa none. Ibikuru bikuru mu vyo yashikirije mu ijambo ryiwe tubibaze mugenzi wacu Diane Nini Ntazwe.
Mu ijambo ryiwe yashikirije kuri video, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasavye indongozi z'isi kwihutisha umugambi wo gushigikira igihugu ciwe mu vya gisirikare. Yagize ati, "Ni ngombwa ko twihuta, ni ngombwa ko tunyarutsa gushira mu ngiro amasezerano yo kudufasha mu vya gisirikare tukaronka ibigwanisho vyo kuburizamwo inguvu z'u Burusiya. Agakiza k'igihugu cacu kari mu kwihutisha umugambi wo kudutabara." Mu ndwi mwe rudende, umwaka uzoburumanye Urusiya butanguye gutera Ukraine biruko mu gihe atakimenyetso cyo gucureha kw'intambara cibonekeza hagati y'ibyo bihugu bibiri. Amakungu arimo na Ukraine ubwayo akeka ko igenekerezo rya 24 uku kwezi kwisabukuru y'umwaka umwe w'intambara hagati y'Urusiya na Ukraine, Urusiya buzogaba imvura y'ibitero ku butaka bwa Ukraine. Hagataho abahinga basanga amahigwe yo guheza iyo ntambara biciye mu nzira ya kidiplomasiya ateragabanuka. President wa Ukraine mu ijambo ryiwe ry'uno munsi kwa gatanu yongeye agira ati, "Uko biri biragoye kwizera ko Ukraine izotahukana intsinzi." Ukraine kandi mwumve ko atari yo ya nyuma Urusiya busotoye, inyuma yacu Putin azobandanya atera n'ibindi bihugu. Chancelier w'Ubudagi asa nk'umwishura yemereye president wa Ukraine ko igihugu ciwe kizobandanya gutanga imfashanyo zaba iza gisirikare iz'amafaranga n'ubundi butabazi igihe cyose bizoba ari ngombwa. Umutegetsi w'Ubudagi yasabye ibihugu byose birimo cyane cyane ibigize umwe bwa Buraya bibishoboye gufashisha Ukraine ibiduga by'intambara. Ubushikiranganje bwo kwivuna umwasi mu Bwongereza nabwo bukaba bwemeje ko amakuru bukura amasoko yabwo yo mu Burusiya yerekana ko kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yaduka, ingabo z'Uburusiya ziri hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 60 arizo zimaze kugwa ku rugamba, mu gihe amaze gukomereka bari hagati y'ibihumbi 175 n'ibihumbi 200.
Urakoze Diane. Turikiya ibandanya kurokora abasambukiwe ko n'inyubakwa byatewe na nyamugigima yumvikanye muri ico gihugu igenekerezo rya gatandatu ryo ku kwezi. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini nahazo.
Inyuma y'iminsi irenga 10 ihumvikanye nyamugigima muri Turukiya no muri Siriya, abajeje gutabara muri Turukiya bavuze ko uno munsi kwa gatanu barokoye umuyabaga w'umuhungu bamuvana mu bibomoke yaramazemwo amasaha 260. Uyo muyabaga w'imyaka 14 yitwa Osman Halebiye. Akirokogwa yaciye atwarwa ku bitaro vyo mu ntara ya Antakya iri mu buseruko bw'ico gihugu ca Turkey. Uyu muyabaga yarokowe uno munsi aja kurikira abandi babiri b'imyaka 26 n'imyaka 33 bari mu banyuma abajeje ubutabazi barokoye muri Turukiya. Nyamugigima yumvikanye muri Turukiya na Siriya igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kabiri turimwo yari ku rugero rwa magnitude 7.8. Niyo nyamugigima imaze guhitana abantu benshi mu mateka ya Turukiya. Hari abatanguye kwagiriza abajeje gisata cy'ukubaka muri Turukiya ko ari amategeko batubahirije, gutyo bikaza kuvyara ugusenyuka kw'inyubakwa zitandukanye zasenyaguritse muri ico gihugu. Abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima muri Turukiya na Siriya bompi barenze 41,000, abenshi muri abo akaba ari abo muri Turukiya.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet www.akaburunguradioyacu.com, no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu buseruko bitavye inama ku gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo irongowe na Perezida wa Angola João Lourenço afatikanije na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari warongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere. Bagarutse ku ngingo zijanye no kugarukana amahoro mu gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo bapfundikiye mu nama zabereye i Nairobi no mu gihugu cha Kenya hamwe n'i Rwanda muri Angola. Ku rubuga rwa Twitter ibiro nshingwa bikorwa by'uwo muryango byanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu byo mu karere bahaye imigwi yitwaje ibigwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekerezo rya 30 ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara igaruriye. Ubwo butumwa kuri Twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basavye ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira ngo n'abahunze ingo zabo bazisubiremwo. Kuko ku rwandiko rubivuga, abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo c'impunzi ziri mu Rwanda no muri Uganda, baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mu Burundi, Martin Ninteretse, umushikiranganji ajeje umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu, yemeza ko hari abaserukira amashirahamwe igenga bane bapfungiwe mu biro vy'iperereza ry'ico gihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Eroje wirikane zaraduha ibindi kuri inkuru.
Abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odaste Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH yaharanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu, Sibanaye n'amahoro n'umuyobozi nshingwa bikorwa w'iryo shirahamwe. Soni yandika masabo nawe akaba umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuza bikorwa muri iryo shirahamwe. Bafungiwe mu gashobo k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa. Bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura gihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana i Kampala muri Uganda. bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko mugabo umushikanganje w'intwara yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe yatemewe n'igihugu
sigihuha sigihuha abantu bane bafashwe kibuga c'indege muri indwi bari bagiye mu nama I Kampala mu Buganda ni vyinye bavira n'igihugu baravuga bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashyirahamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya mugabo umenye ko igihugu kirararirwa
ubu ndakorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri APDH umushikiranganji Niteretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba
igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinzi uja kwinyegeza twese ruvuga ayo mafaranga uri kurazana amafaranga barose rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement terrorism byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwabyo ibyo rero babwiye ati urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosi iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemwo mu misitsi
mu rugendo yahoramo mu Burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazi na muntu Imon Gilmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazi na muntu muri ico gihugu
hari ibibazo by'agateka kazi na muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
mu Burundi amashyirahamwe yigenga atari make yarataromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka bamwe mu bagize amashyirahamwe yakorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashyirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'ay'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwivuza harimwo kuringaniza ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri vy'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kubikora gutyo ijwi rya Amerika ryagaragaje kurondera umushikirizamanza wa Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikirizamanza kugira bumvirize ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buro ko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu Burundi icaca iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu munyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Nitwa Nibizi Jean Marie Vianney mperereye mu ntare y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi nkunda kumva radio cyane kuko ifasha kumenya makuru y'u Rwanda y'isi yose yerekeye ubukungu amakuru yerekeranye n'ubukerarugendo politiki abantu ubuzima imikino imyidagaduro ndetse n'ikoranabuhanga ndetse bagiwe n'ubutabera nda radio cyane ariko cyane cyane Voice of America ijwi rya Amerika
Abarundi barenga 300 bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bari ahitwa Sange muri territoire ya Uvira bavuga ko impamvu ariko basaba ubuhungiro ariko leta ya Burundi yabambuye amatongo yabo bari basanzwe barimamwo ari mu ntara za Cibitoke na Bubanza. Inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Cibitoke na Bubanza bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange. Bamwe muri bo twabasanze bakambitse munsi y'ibiti, abandi nabo twabasanze mu bihangare biri mu nkambi ndetse no hanze yayo. Aba barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuyeho bari basanzwe bahinga muri Mabayi ahitwa Nyarure na Rugombo ahitwa Mbazamiduha ndetse no mu Mataba no mu kibira cya Rukoko. Iradukunda Livia amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya Sange avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza.
Nk'abana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita Igihanga bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka. Bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiye iyo ducingero y'abana shatufata gahinga ko kuzino iyo ahanye na hamubona tugorewe.
Muri aba barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange hari abagaragaza yuko kuba leta inyuze imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane aribyo bituma bahitamo guhunga Burundi.
Agaparasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo rero kurya bakori barabara imodoka rero bambika imashini kiraza gica kirabomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduhumuza ubukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbaraho tugiye kwa kindaro yaye n'umutuviraho nimugende
kwa gaparasera nari mfise kuba kace kwa mu barabara bace bagatwara ntisekala nduko maze gusekala nduko ndabure cumfata n'icyo ndeka abana nabakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye nkitamwe ko mu kandavayo ndahunga nkungirino kugira ngo nitwe asere ndabe cyo yomfasha.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti biri hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara.
Hano tuhaba nabi tukubitwa n'imvura ngaha hanze kurya nta kuntu turya ngaha tudahangayitse ntitujye ubuhoho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera kanzi kwa Karongi.
Umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Uvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri aba barundi 300 basaba ubuhungiro bavuga yuko bafite ibibazo by'amatongo bagiye bambugwa na leta y'u Burundi. Twandikiye abayobozi b'intara Cibitoki na Bubanza ahaturuka aba barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibambura aho bari basanzwe bahinga, maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara Cibitoki Kare mu Bizoza yohereje ijwi rya Amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta naho Ijyambazamiduha ari itongo rya Cogerco Compagnie de Gérance du Coteau. Mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas tumubaza iby'abo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri Rukoko na Mataba. Yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa, ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari igisirikare abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo. Uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo. Imibare itangwa na ASR yerekana yuko muri Republika Demokrasi ya Kongo hari impunzi z'Abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Lusenda na Mulongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira. Oveda Singabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Ibikorwa byo kurondera abasenyukiwe ko n'amazu kubera nyamugigima muri Turikiya birabandanya. Nyuma y'indwi irenga iyo nyamugigima iriteye isibe muri Turikiya no muri Siriya gushika ku munsi w'ejo hari abagitogwa bagihema mu bihugu byarungitse abahinga mu byerekeye gutabara muri Turikiya. Harimo Burundi bwarungitse abapolisi bakorera mu gisata cyo gutabara bagera kuri 10. Ambasade y'u Burundi muri Turikiya yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarundi bagiye gutabara muri icyo gihugu barungitswe bisabwe na Turikiya naho bariko bafatwa mu mugongo n'u Burundi. Barungitswe mu ntara zasinzikaye gusumba izindi. Mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye na Ambassadeur Gerard Bikebako asubiye ku Burundi i Ankara yasubiye ku bibazo ry'abakunzi b'ijwi rya Amerika yongera adondagura izo ntara zasinzikaye kurusumba izindi.
Ahanini ni intara zishika indwi, ariko izashoboye gusinzikara cyane ni intara zishika zine. Hariho intara yitwa Karamaman, intara yitwa Gaziantep, akabaho n'intara yitwa Taye na Malatya. Izo nizo ahanini zashoboye gusinzikara cyane kurusha izindi zose, na nizo ahanini hariko hakorerwamo ibikorwa bijyanye no kurondera abo baba gihema canke abo baba bamaze kwitaba umuremyi.
Muri izo ntara hari abarundi babarizwayo, bakaba babarizwayo, amakuru yabo bite?
Ngaha muri Turukiya hariyo abarundi batari bake, naho ne na cane cane abanyeshuri. Hariho rero abarundi bari mu ntara zitandukanye muri izo nyene zashoboye kugira ibyago, ariko makuru twashoboye gutohoza yose twasanze ko atabarundi ahanini baguye muri iryo sanganya.
Harimo n'abakinyi b'abarundi batari bake bari ngaho muri Turukiya bakina umupira w'amaguru, bobo baramahoro bose?
Yego, abakinyi bakina umupira ngaha muri Turukiya baramahoro, kuko benshi muri bo bari mu ntara bita Malatya. Muri ino minsi hariho bamwe twavuganye nta ngorane zabashikiye, kiretse ko murazi ko twese abantu turi hano muri kino gihugu cha Turukiya nta muntu itaretse gutera ubwoba.
Marcel, uherere hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka kubaza ambasaderi uwo mutingito wabaye muri Turukiya na Siriya, ntabwo muramenya niba nk'abanyarwanda yaba baherereye mu bice byagizweho ingaruka n'umutingito waba waragiriye n'ibibazo, ngo mube wenda mwaba mufite imibare yabo? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turi kubona uburyo ubutabazi uri kugenda bwoherezwa, ibihugu byohereza abahinga mu gutabara, byohereza abapolisi, abasirikare n'abandi bafite ubuhinga buhambaye mu gutabara abantu. Ariko ahanini ugasanga ubufasha buri guhabwa Turukiya. Siriya nubwo ari bake bagiyeyo ibibazo, ariko nabo barabigize, ejo bundi baranatatse ko nta mahema bafite, wenda niba ari ukubera ari ikibazo cy'umutekano. Ntabwo byaba ari kwa kundi usanga umuntu ukurusha ubushobozi iteka ryose bakurusha n'ijambo ko abari kohereza ubutabazi bwose ahanini buri kwerekezwa muri Turukiya. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, uyu munsi nyuma y'umutingito byabaye hagiye gukurikiraho ingaruka zindi z'ibibazo byinshi bitandukanye, nko gushingura abo bantu mu wenda bazabashingura mu binogo rusange, cyangwa se hari ubundi buryo bizagenda. Iriya ntara nka kuri habaye umutingito hashobora kuzongera gukorerwa ibindi bikorwa, abantu bakongera bakubaka hagaturwa, byaba bifata igihe kingana iki? Ese bishobora guhita bikorwa vuba? Murakoze, n'ibyo bibazo bitatungira ngo munsubizeho.
Urakoze Marcel, reka dusubize ijambo Ambassadeur Gerard Vike wakwabishuri, Ambassadeur Mikroni Gwanyu, ku tubazo twa Marcel mu Rwanda.
Ku kibazo cya mbere kijyanye n'igitigiri cy'abanyarwanda boba baragize ingorane muri byo, kugeza ubu amakuru adusumira ntabwo twari twumve ko hariho abanyarwanda boba baragize ikibazo. Ariko kugira ngo ntange inyishu itomoye zihava bingora, nibaza ko umugenzanje w'u Rwanda uzoheza mukamutumira agatanga inyishu itomoye. Hanyuma kijyanye na Siriya, je nibaza ko naho nyene ikibazo cyabaye muri Siriya n'icyo cyabaye ngaha muri Turukiya. Rero ibyo bihugu bibiri byagiye bironka imfashanyo y'abantu baje kubafasha batandukanye. Ariko ahanini jewe nakurikiranye cyane abaje gufasha bavuye mu bihugu bitandukanye, baje gufasha mu gihugu cya Siriya cya Turukiya, kuko ahanini igihugu cya Siriya si cyo ndanakiraba. Urumva rero ko byo hava bingora kugira ngo ntange inyishu omoye. Hanyuma hariho ikibazo yashikirije aricyo cya nyuma kijyanye no gushingura abantu. Nk'uko musanzwe mubizi, ahantu habaye ingorane nk'izo n'ingorane zo kubafuba hajya, usanga ari ibintu bitoroshe kubera ko atari ibintu baba biteguriye. Ni ukuvuga rero ko n'uburyo bwo kubashingura uhora usanga bigorana. Kuvuga rero bariko bagerageza bafatikanije n'abandi inshuti abagenzi kugira ngo barabe ukuntu bobafasha kuba nabo bantu bashikiwe n'ibyago.
Ya harakandi kabazo yanabadije ati ubu ko ico gihugu ukwavyumva bizokoroha ko gisura kwiyubakaga ambasade aho mugeze amaso uko ibintu vyononekaye aho mwashitse bizotwara umwanya cyane.
Mu byukuri bizotwara umwanya kugira ngo ciyubake neza nkuko cahora, kuko murazi yuko intara zasinzikaye ni nyinshi zishika 10 hononekaye ibintu bitari bike cyane 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 mpereye ku mazu. Amazu yahenutse ni menshi, uretse n'abantu bapfuye kari benshi, mugabo n'amazu ni menshi cyane. Hanyuma hari amabarabara yononekaye, hariho n'ibibuga by'indege byononekaye. Nibaza yuko bizofata igihe kugira ngo igihugu gisubire kimere nk'uko cyari kimeze muri izo ntara. Murazi yuko iki gihugu ni igihugu cyariko kiratera imbere cyane. Ariko rero urumva icyo kiza cyaje kije kisubiza utwigoro tumwe tumwe muri izo ntara inyuma. Bizofata igihe kirekire kugira bubaka ayo mazu, bongere bayasubiza amabarabara uko yahora, cyane ibibuga by'indege uko byahora.
Ni byinshi ibibuga by'indege byononekaye byo bari byinshi.
Urazi ino muntu zeye muri iki gihugu intara yose usanga ifite ikibuga cy'indege. Urumva rero hariho ibibuga by'indege bimwe bishika nka bitandatu usanga byarasagutsemo imigaga. Donc bategereza kubanza kuzokubaka kugira ngo indege zishobore kugenda neza nk'uko zahora.
Murakoze. Twakire na Emmanuel ku yindi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uwegega Emmanuel. Kampala Masaka havugwa make.
Kampala Masaka na amahoro sujekezo bari ryinshi kabisa na kibazo.
Mukwihangana. Aha natwe akabeho karaturembereje co kimwe no muri Turikiya ngira ngo turi mu bihe by'imbeho.
Turi mu bihe by'imbeho n'ibihe bya nyamugigi, nka dore ko bitatworoheye kuri abo bavandimwe bacu bari muri Siriya na Turikiya. Ako twakomeza kubihanganisha kabisa twakibazo nabaza ese abaturage bamenya gute ko nyamugigi igiye kubaho, ese iterwa n'iki?
Urakoze Emmanuel. Gusa umuhinga mu vya nyamugigima tubwiye ko agifatiriwe ariko akabazo wabajije, ndafise ukuntu ugahindukiza kugira ngo wumve uko ushobora kumva ko nyamugigima yatanguye. Ugira umunsi mwiza. Ambassadeur, reka mpindukiza akabazo ka Emmanuel muri Masaka. Yari yabaje ngo umuntu yomenya gute nyamugigima, ahubwo reka mbaze mwabyumvise gute bigitanguye? Mwaramenye ko ari nyamugigima canke mwagira ngo ni inzu
mu myaka afise maze kumva uko nyamugigima ihora izikarengana mu kanya gatoyi, ukumva nyene ko inzu ishoboye kunyiganyiga canke ukumva ko nawe wiye hari ikintu uhungabanije uri mu nzu. Rero ukuntu twabyumvise igihe byatangura byari ibintu bidasanzwe, kuko warashobora kubona ko aho uri wicaye ko n'ibibambazi bisa nk'uko biriko biranyiganga. Urumva rero ko ntibyari bisanzwe, ntiyari nyamugigima isanzwe, byari ibintu birengeje ibyo twahora twumva turi nko mu Burundi cyangwa uri ahantu hari hose. Urumva rero byari ibintu biteye ubwoba. Aho mvuga nko ngaha Ankara, naragerageje kubaza Burundi yari Gaziantep, arambwira ko hari igihe yaza gufata nk'ikintu kikamunanira gufata kubera ko yabona ko inzu iguma izungagirika. Urumva rero sinzi ukuntu ushobora kubisigura kiretse umuhinga, ariko byari ibintu biteye ubwoba kuko byaragigimba cyane kurusha uko twari dusanzwe tubizi.
Hariho ambasaderi ibiriko birafatwa nk'ico twokwita igitangaro. Hari nk'akana bavuga kafise amezi abiri kitwa Halit Alitala karokotse inyuma y'amasaha 128 bagasanga munsi ibibomoka aho kari kwa mama wawe wiwe we yamaze kwitaba Imana ariko kuko agikomeye.
Njote rero mwese mwariko mukurikirana ibiganiro byacu hano turangirije amakuru twa twafitiye muri aka kanya mubandanye mutwumviriza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.